Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Nshuti mwese turi kumwe mwiriwe neza ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Hano muri studio ya gatanu kandi i Washington DC ndi kumwe na mugenzi wanjye
Frederic Nkurikije. Mwiriwe neza nshuti mwese mu duteze amatwi.
Uburundi bubanye bute n'ibihugu bituranye n'amashyirahamwe mpuzamakungu muri iki gihe?
Uburundi bwafashe politike de la souveraineté. Ibihugu byinshi byafashe politike ya souveraineté rero haraba de conséquences. Icyo gihe rero igihugu kiraza kikavyemeye. Mbona ariko Burundi bwaravyemeye nibyo ubona muri za Cuba babikuye kuco bigishijwe kubera kudeta.
Uwo ni Padiri Desire Yamuremye umusesenguzi mu bya politiki usanga abayobozi b'u Burundi bashyira mu ngiro politiki biyemeje igamije ubwigenge bashaka.
Ikibombe cyaturikijwe i Mogadishu ku murwa mukuru w'igihugu cya Somalia cyahitanye ubuzima bw'abantu batanu. Imyiyerekano yo kugarariza akazi y'abakozi bo ku kibanza cy'indege cy'i Nairobi muri Kenya yatangwe ku munsi wa gatatu yabandanije. Muri Nigeria umugambwe utavuga rumwe na leta wahawe uburenganzira bwo gutohoza ijanye n'amajwi y'amatora y'umukuru w'igihugu. Perezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika arahanzwe n'imyiyerekano isaba ku butegetsi bwiwe burangira.
Izo nkuru rero zivugwa hirya no hino ku isi turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye mu kanya hamwe n'amakuru yo mu karere. Mugume hafi ya radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muragezwaho na mugenzi wanjye Frederic Nkundikije.
Egome Eugenie, tutangure mu gihugu cya Somalia aho abantu batanu bishwe abandi barenga icyenda bagakomereka uyu munsi kuwa kane nyuma yaho ikibombe giturikiye iruhande y'uburiro buri hafi ingoro ya Perezida ku murwa mukuru Mogadishu. Ku baguye hamwe n'abakomerekeye muri icyo gitero harimo abajejwe umutekano hamwe na nyene ubwo buriro bwabere ko icyo gitero nyene ubwo buriro yabwijwe y'Amerika ku ico kibombe caturikiye mu modoka yari ihagaritswe kwibarabara. Ubwo buriro n'uburiro bugenderwa cyane n'abasirikare ba leta basanzwe bakorera ku kirindiro c'ingoro y'umukuru w'igihugu iri ku gice c'ikilometero ca habereye ico gitero. Umurwi w'intagondwa Al-Shabab watangaje ko ari we wakoze ico gitero. Uyu murwi watangaje kandi ko wishe abasirikare ba leta batandatu. Ico gitero gikozwe haheze indwi imwe ibindi bombe bibiri byishe abantu bashika 30 hamwe n'abandi 140 bakomeretse. Mu gihugu cya Kenya naho ingingo yo kugarariza akazi yafashwe n'abakozi bakora ku kibanza cy'indege gikuru uyu munsi kuwa kane yabandanije ku munsi wa kabiri yamara ikompanyi y'indege ikomeye y'igihugu cya Kenya yatangaje ko ibikorwa byayo byasubiye kurangurwa nk'uko bisanzwe. Abakiri bato bari mu bikorwa basabwa n'igihugu hamwe n'abasirikare nibo bariko bararangura imirimo yo gusuzuma umutekano no kuraba uruja n'uruza rw'abantu inyuma yaho abakozi bakora ku kibanza cy'indege batanguriye kugira imyerekano hamwe no kugariza akazi ejo ku munsi wa gatatu. Ingingo yafashwe n'abo bakozi yaratumye imirimo yo ku kibanza cy'indege cy'i Nairobi Jomo Kenyatta International Airport ihagarara. Ejo ku munsi wa gatatu ikompanyi y'indege Kenya Airways yaratangaje ko uruja n'uruza rw'indege zayo rwabandanije nk'uko bisanzwe. Umushikiranganji w'igihugu cya Kenya ajejwe gutwara abantu n'ibintu James Makaria yavuze ko kugarariza akazi ari icaha cyo guhemukira igihugu. Bamwe mu bantu batunganije iyo myerekano yo kugarariza akazi baramaze gutabwa mu mvuto. muri ko murabandanya kumviriza radio hijwe rya America mu gihugu ca Nigeria sentare uyu munsi ku gatatu yahaye umurwi w'igihugu ujejwe amatora itegeko ryo guha uburenganzira umugambwe utavuga rumwe na leta bwo gusuzuma ibikoresho n'inzandiko bijanye na yo matora yabaye mu kwezi guheze amatora yatsinzwe na president Muhammadu Buhari umugambwe utavuga rumwe na leta warashikirije ibirego bivuga ko ayo matora yabayemo ubusuma Buhari afite imyaka 76 muri iki gihe yaronse amajwi angana n'ibice 56% mu gihe umunyamatungo yahiganywe yahoze ari vice president Atiku Abubakar mu mugambwe People's Democratic Party yaronse amajwi angana n'ibice 41%. Inyuma yaho ivyavuye matora bitangarijwe Atiku afise imyaka 72 yaciye abihakana araheza ashikiriza ibirego bivuga kwayo matora yabayemo ubusuma kandi kwa giye kwitura utungane umuvugizi umugambwe uri ku butegetsi All Progressive Congress yari yamirije ibirego vya Atiku akaba yavuze kwa ayo matora abaye ku mugaragaro kandi mu mwidegemvyo Perezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika uyu munsi kuwa kane yagabishije abantu 100,000 bazindukiye myiyerekano yo gusaba ku butegetsi bwiwe bumaze imyaka 20 burangira Bouteflika yavuze ku iyo myiyerekano ishobora guhungabanya umutekano w'igihugu muri imyiriyo myerekano abashingwa manza amajana n'amajana bambaye amakanzu yirabura bakoraniye ku murwa mukuru wa Alger uyu munsi kuwa kane mu myerekano isa n'iriko irashinga imizi kuva habaye imyerekano y'akataraboneka mu mwaka wa 2011 yari yiswe Arab Spring Bouteflika afite imyaka 82 muri iki gihe nta jambo arashikiriza abanyagihugu kuva afashwe n'indwara y'amaraso avura mu bwonko mu mwaka wa 2013 muri iki gihe ari i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi aho ariko aravurirwa yamara mwikete yacishije mu kinyamakuru cya leta ya Algeria citwa APS yavuze ko guta umurongo w'amahoro mu kugira imyerekano itunganijwe n'imirwi yo mu gihugu canke imirwi y'abanyamahanga bishobora kuvamwo akajagari n'ubwicanyi
mukomeje kumva radio ijwi rya America hivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice 3 no kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 no kuri metero 22 mushobora ko kudusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com turakomereza ku yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi
ego beje ni inkuru hije kudushikira nuko ni inkuru ivuga ko Paul Manafort yahoze yari umutegetsi yajejwe ibikorwa byose bijanye no kwiyamamaza ko yiyamamariza amatora ya Perezida Donald Trump mu mwaka wa 2016 uyu munsi aritaba sentare y'igihugu aho bitekanijwe kwa somerwa urubanza rw'ivyaha yagirizwa byo kudatanga amakuru yose hamwe n'ubundi bunyonyezi bw'umutungo ingingo zihava zisungwa mu rwo rubanza zivuga ko umucamanza ashobora kumufunga mu kiringo kiri hagati y'imyaka 19 na 24 kumugabo azoshikana imyaka 70 kwigenekezo rya mbere cyo kwezi kwa kane umunyororo w'imyaka ingana gutyo uvuga ko azomara ubuzima bwiye bwose mwibohero abashingwa manza biwe bari basavye igihano coroshe ngo kuko asanzwe akitswe namagara abashikiza manza bobo bavuga ko ico gihano gikwiye kandi ko akwiye no gutanga ihadabu y'amadolari y'abanyamerika ari hagati y'ibihumbi 50 n'imiliyoni 24
Radijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hero yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi dukomereze mu karere nkuko nabibabwiraga mu kanya duhera mu Burundi umuhuza w'abarundi havuga ko insengero zifite urugero rutagereranywa mu gutsimbataza amahoro Edward Nduwimana mu nama yagiranye n'abarongoye insengero yumvikanishije ko ababazwa nuko hari bamwe mu banyamasengero bakora nk'abanyamigambwe bamwe muri abo banyamasengero nabo bemeza ko hakiboneka bamwe muri abo bayobozi b'amasengero nyine bafite amacakubiri hafatiye kumoko no kuntara inkuru irambuye muragezwe na mugenzi wacu Raymond Zimana uri Bujumbura mu Burundi
ahejeje kwemeza ko muhuza w'abarundi ahabwa uburenganzira n'ibwirizwa rigenga ubwo rwego bwo gukoranya imigwi y'abantu itandukanye mu ntumbero yo guhimiriza no gutsimbataza umutekano n'amahoro mu gihugu na cyane cyane kwirinda amatate yaduka no kuyatorera umuti bidaciye mu ngimba. Edouard Nduwimana, umuhuza w'abarundi, avuga ko yatunganije inama n'indongozi z'amashengero kugira zibutse uruhara zifite mu gutsimbataza amahoro mu gihe u Burundi busigaje umwaka kugira buje mu matora mu mwaka wa 2020.
Mwebwe mugiye cyane cyane kuremesha amahoro, kuremurura imitima iremerewe, kunywanisha abarundi. Icyo ni uruhara cyane rw'abakozi b'Imana, cyane cyane muri kino gihe twimirije amatora. Nibaje yuko ari ngombwa yuko twakora ino nama kugira ngo turabire hamwe uruhara rwanyu n'uruhara rwacu n'ibyo twakorana kugira ngo by'ukuri twe tujye mu matora 2020 imitima itekanye. Kuko kahise kavuga karatweretse yuko mu bihe by'amatora no mu bakozi b'Imana hari abahungabanye mu 2015.
Bamwe mu barongo ya mashengero bavuga ko ibibazo biri mu madini rimwe rimwe biva ku burongozi na bamwe mu ndongozi zishyira inyungu zabo imbere zikibagira icyo zijejwe n'amategeko agenga amashengero. Musenyeri Artemonzi Shura arongoye runani rw'amashengero yemera Kristo mu Burundi, avuga ko inama n'ingingo ari bo muti urama kugira haboneka amahoro akanegura abapfu bwoko.
Izi ngore dufise rero zo kudakoresha amanama mu mashengero yabyo bituma n'igihugu kitagira amahoro kuko tuguma turyana. Bamwe ngo abana batutsi ngo abana bahutu, uyu muhutu ntiyovuga ngo uyu mututsi ntiyovuga. Tutarakizwa aha mu mutima no mu bwenge bwacu mu kurongera amashengero dufise, tukemera kubunga n'ibyo dufise, tukemera gukurikiza rya constitution twigiriye twebwe nyine. Ibintu byo kuguruka tubireke, ibi byo kuvuga ko ujya adakirijwe uyo genite ngikutubivemo, turabe ingene amahoro yo sasakara mu Burundi.
Kiretse ibijanye n'ubwoko, abandi bavuga ko nikumirwa canka amacakubiri y'intara ashobora gutuma umutekano utosekara mu gihugu. Sistemani Rambo narongo ishengero ryo gusubiza hamwe muri Kristo afatira karorero kubivugwa ku ntara ya Mwaro.
Uko bavuga intara ya Mwaro ni konotasiyo itameze neza, sinzi ko hariho muri mwebwe bamaze imisi babyumva. Kuko nibaza ko alalonge taro uyu munsi washaka atari generasiyo y'uno munsi bishobora gutera ikibazo. Ko nibi ntarimwe bashobora kuyivuga ko nabi ikintu cyangwa inyindi bakayivuga ko ibintu bibi bimeze uko, bishobora kuzanira ama generasiyo zodukurikira yuko hariho ibintu bitazogenda neza bigatera udugararo. Kuko ibitera udugararo si bikorwa gusa, bikorwa n'amaboko, amajambo n'ibiriye mu bintu bigumura abantu cyane.
Nkuzo w'Abarundi kuri ibyo bibazo asaba abanyamadini n'abarongo ya mashengero kwigisha no gutahuza abanyagihugu kw'abantu bose bari mu bwoko bumwe. Nduwimana ababazwa no kubona hakibonekeza amacakubiri afatiye ku ntara no ku bwoko mu madini.
Twese turemera Imana, mu gihe rero twemera Imana tukemera yuko twese turi n'ubwoko bw'Imana, birabaza kubona mu madini n'amashengero haba amacakubiri y'amoko y'intara. Ugasanga mu madini n'amashengero hari abahutu, hari abatutsi, hari migwi, hari intara, ibintu mwe n'ibyo muzi yuko biri mu bishihungabanya amahoro n'umutekano mu vya mbere. Nta kintu cyambere gihungabanya amahoro n'umutekano nk'amacakubiri. Aha ntimwombinyuza mu madini n'amashengero ari abataratahura yuko abarundi twese turi ubwoko bw'Imana kuko byanditswe mu bitabo by'Iranda twigisha mu byuga murigisha.
Inama yahuje umuhuza w'abarundi n'abarongo ya mashengero ikaba yari ivise intumbero y'ukurabira hamwe ingene horemeshwa amahoro, umwumvikano n'ingene indongozi z'amashengero zofasha mu guhimiriza abanyagihugu kwijukira ibikorwa by'iterambere. Inama iri mu rukurikirane rw'izindi nama zitunganywa n'umuhuza w'abarundi ku migwi itandukanye. Aha tukavuga nk'abarongoye imigambwe hamwe n'abarongoye amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki. I Bujumbura, Remunzimana, Ijwi rya Amerika.
Remunzimana, urakoze. Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda, ariko tubibutsa ko ejo tariki ya 8 ukwezi kwa gatatu hari tariki ngarukamwaka yahariwe abari n'abategarugori. Mu biganiro rero byakozwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro mu Rwanda bitegura uwo munsi mpuzamahanga wahariwe umugore, hagamijwe ko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba imirimo ihemberwa menshi yiharirwa n'abagabo. Ku ruhande rw'u Rwanda abagore baremeza ko imirimo bakora idahabwa agaciro. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi aduhe inkuru irambuye.
Nubwo Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bugaragara bwo kuzamura umugore akarishya na musaza we, haracyagaragara icyuho kinini ku mirimo abo bombi bakora. Mu kiganiro cyakoreshejwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro IRDP kuri uyu wa kane, abakitabiriye bagaragaje ko muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda rurimo hakigaragara ko imirimo ihemba menshi yiharirwa n'abagabo ku kigero kiri hejuru. Bwana Dusabe Shadaraki, uyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere ry'umwana n'umutegarugori mu Rwanda, yavuze ko muri aka karere abagore bakora imirimo ihembwa make kuko batabashije kwiga ari benshi.
Ku isoko ry'umurimo cyane cyane abagore tubasanga muri informal sector, ya mirimo bavuga ubucuruzi buciriritse, n'abarimo bakora usanga bakora ya mirimo tuvuga ko ni imirimo itabazanira inyungu nyinshi ugereranije n'iy'abagabo. Usanga abagore n'abakora abenshi biganje muri bya bindi bijyanye no kwakira abantu, imibereho myiza, ariko wagira tuvuge nko gukora mu nganda, gukora mu ikoranabuhanga, ugasanga abagore n'abakobwa barimo n'imbarwa. Bituruka hahandi mu burezi. Mu burezi rero kuva hasi n'abake bashobora kwiga bakagera kuri kaminuza, ibyo biga nyine ntago bibemerera kujya muri za sekitori zituma bagira uruhare bakagombye kugira mu bukungu.
Ikibazo gikomeye cyane kigaragara ku bagore bo mu cyaro, usanga n'imirimo bakora idahabwa agaciro. Madame Jidia Mukarurangu uyobora umuryango w'abagore bo mu cyaro Raison des Femmes, asobanura ko n'abagore ubwabo bagihura no kwitinya, bakumva ko hari imirimo bakora n'indi iharirwa abagabo.
Ntanjye nibaza ku bwanjye ku giti cyanjye, ntavuga ntubu ashobora kuba wenda governor, se ntashobora kuba mayor kainarizi, ariko wa mugani nkumva na abafere sosiyali, urumva ni ikintu rwo mubyukurikiri tugomba natwe gushiraho imbaraga nk'abadamu na baratwe bize natwe tukareba koko tukumva ko ibintu natwe tubishoboye tukaba twabijyamo. N'umugore wo mu cyaro mu byukuri we noneho biba biri hasi cyane, ariko nanone ugasanga umugore wo mu cyaro aracyafashwe na ya mirimo. Mu bimufata umwanya harimo kuvoma amazi, mu bimufata umwanya harimo ibyo byo gutashya inkwi, harimo biranavugaga byo kureba abana.
Uru rugendo rugaragara nk'urukiri kure ku bagore bo mu Rwanda ndetse nabo muri Afurika y'Iburasirazuba muri rusange, rugera ku bagore bo mu miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka bikarushaho kuba ingorabahizi. Ivona Musabyimana uhagarariye ishyirahamwe ry'ababumbyi bo mu Rwanda Koporwa, yemeza ko kugeza ubu abagore bo mu muryango wabo bagihura ndikandamizwa cyane bakorerwa nabo bashakanye.
Komunite yacu ikora ububumbyi, n'ubundi rero imirimo myinshi cyane hejuru ya 80% ikorwa n'abadamu. Umudamu niwe ujya gushaka ibumba akaza agashaka isibo, ibumba karikata akicara karibumba agaharura inkono akazanika akazitwika akajya kuzicuruza. Kandi ababikora n'impeka y'umwana cyangwa se anatwite cyangwa se atanariye, ugasanga umuntu aheruka kurya mu minsi ibiri ariko niwe ujya kuzana ibumba, niwe ukora akazi kose. Gusanga rero kenshi na kenshi umugabo we yinjira handi ifaranga ryabonetse bavuye barangije gucuruza amwaka ayo kujya kumwicupa.
Uyu muyobozi avuga ko abagore bo mu muryango ayobora bakoporwa babatirirwa bashakisha iyo mirimo ihemba menshi kuko nta n'amashuri bigeze bagira.
Turebeye ku bakuze hejuru ya 95% ntago bazi gusoma no kwandika. Ubu kugeza none ahangaha dufite abana barangije kwiga batari benshi cyane, twa turimo tubara 64 basa 64 mu gihugu hose. Abonzi bakora akazi gahemberwa, wenda bakora nko muri Leta, abonzi ni babiri. Amategeko y'u Rwanda mu nyandiko babirimo ko u Rwanda rutagira ivangura hatarimo kunena, ariko muri mu bikorwa n'abaturage ikintu cyo kunena barakigira. Tuvugenda nfate nko ku rugero rwa hafi, hari igihe twigeze kugira akazi turagapublishinga tugashyira ku isoko, ariko abamwe mu bashobora gukora ibizamini ntahamagaga mwagiye gukora ibizamini bato, tunafashe niyo twakoze inama twatanga amatike, ugasanga barimo kuvuga ngo murajya gufata amatwa ryari.
U Rwanda ruza mu bihugu bya mbere ku isi n'ijambo umugore. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda igizwe n'abagore 61%, ariko mu yindi mirimo haracyagaragara umubare muto w'abagore bari mu mirimo ihembwa amafaranga menshi ugereranije n'abagabo. Umunsi mpuzamahanga w'umugore mu Rwanda uzizihizwa kuri uyu wa gatanu, insanganyamatsiko ikaba igira iti dufatane urunana twubaka umuryango utekanye. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongere ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tusubiye gato mu Rwanda, ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryakuriye inkoni ku gishyitsi impunzi z'abarundi ziba mu mujyi ko nta buryo buhari bwo kurihira amashuri abana b'impunzi batari mu nkambi z'impunzi. Ni nyuma y'inama yahuje abaserukira HCR hamwe n'impunzi ziba i Kigali mu Rwanda. Kuri iki kibazo cy'u Burundi, hese u Burundi bubanye bute n'ibihugu bituranyi n'amashyirahamwe mpuzamakungu muri iki gihe? Umusesenguzi mu bya politiki Padri Desire Yamuremye asanga abayobozi b'u Burundi bashyira mu ngiro politiki biyemeje igamije ubwigenge bashaka. Mu kiganiro n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eroge Birikaneza uri Nairobi muri Kenya, Padri Yamuremye asigura zimwe mu mvo zatumye ingorane za politiki u Burundi burimo muri iki gihe n'ingaruka zazo.
Nibaza ko hari ibintu bibiri dukeneye kwirinda mu Burundi, ni kwizera cyane amahanga no kwizera cyane ku Burorero. Uburundi si Rwanda, Uburundi si Tanzania, Uburundi si Republika Demokratike yo muri Kongo, Uburundi si Burkina Faso, Uburundi n'Uburundi nakahise kabwo kandi utegerezwa gutahura naho tutokatahura tuzagutahura ko ariko gaheza kakaduha inzira n'ingendo byo 2025 byo 2020 n'ibindi n'ibindi.
Tukirahuriye ku bijyanye n'injyane, hari abavuga bati ijambo injyane crise mu Gifaransa ntiryari kwiye kuba rikoreshwa muri umwaka wa 2019. Izo njyane ubona zikihari cyanke zaraheze?
Indiane za politike mu Burundi ntazikihari. Ibintu nk'imparaye numva bavuga ngo urumva bitagenze gutya, hazoba intambara, ndavyo Burundi ngene bumeze, nkaraba niyo buvuye niyo buja, na Barundi bake biteguriye kugwana intambara. Kuko iyo ntambara ntigira ikivuyeko.
Ni imigwi ivugwa ngo iri muri Kongo, ngo iri muri Sud Kivu n'ahandi, uvuga uti ivyo bintu ntawe ushobora gushikana abantu.
Ndavyo biye turimwo, aba nabandi barashobora kubesha waruka urucanke ruriya, wanashaka hamwe hamwe bagashaka kuzana indyane zo bazihagaze kumoko mugabo mbona tawo zifatiye. Jyewe nibaza yuko ugwaruka go baruri muri ivyo vyiyumviro vyo kugwana bariko baruhenda, kuko burya nta muntu agwana kubera haba ingorane za politiki. Kesha abantu akunda kugwana kuko haba yakarenganya kanaka. Kubuya nibyo umuntu ajya kuvuga ngo urumva abantu bigana nabi mugabo biraba bose. Ekore fondamana ari mu ikomine kanaka bose bayiga bose. Zagora ziri muri kaminuza bose binjira yo bose. Abo tunabatuze. Nuko kuvuga ko uba barundi bahuriye ku ngorane zimwe zijyanye n'ubukene. Urabye neza ingene imyerekano yabaye muri za Burkina Faso n'ahandi. Nabantu bavyuka nta uhamagara uwundi. Mu Burundi rero harabaye cyo tuno kwita sensibilisation kubwira abantu, hanyuma haca haba ingorane ikomeye. Ni ibibanza wabona biriko biraberamwo iyo myerekano byaca bivyura ibintu bya kahize. Na murundi wobeshe mubwiye ko abantu bagiriye imyerekano ku Musaga, ukababwira ko yaciye iva ku Musaga ikaja mu Igenda, ukababwira ko yababwiye ko yavuye mu Igenda ikaja muri komine Mugamba, ikava muri komine Migambo ikava muri komine Mukiko, igacibandanya igasimba Bujumbura irari gaciba Imatongo muri komine Kayanza igabiri no mu Ngagara. Icyo gihe haci hazamwo akandi kantu kerekana yuko kutari ugushaka kwabene igihugu benshi.
Ubuzuzi ni kwagushaka kwabene igihugu benshi, ushatse gusigura iki kwiye myerekano yagiye ahantu hari abatubutse?
Nashatse gusigura ko ubiravye uti urabidiye ariko vyagenze. Icyo rero cace kizana irindi shusho, nkumbure hariho n'uwashaka kugenda acavuga ati eh, yo kumbe ni kujya. yari nko mu kamera cyangwa muri za kinaba hariho harigeze gutangira babo kwa bavuga abanywanyi bo kwa gwasa ugiye kubiraba nyuma y'imisi 3-4-5 abanyabuhonga nibasuye kumanuka gacuna yibona no munyuma gwasaja mu nzego ibyo byose ukibona ko cyari kintu kirimo akajagari katari gake
muri iby'imigendana ya Burundi na karere n'amakungu abamwe bavuga ati Burundi bwihagaze ko kandi burashitsa abandi nabo bati buriko bwiyugarirako we ngaho asigura gute
jembo na Burundi buriko bukora politique bwafashe Burundi bwafashe politique yo la souveraineté ibihugu byinshi byafashe politique ya souveraineté rero haraba de consequences icyo gihe rero igihugu kihaza kikavyemera mbona ariko Burundi bwaravyemeye nibyo ubona muri za Cuba babikuye kuco bigishijwe kubera kudeta kandi Burundi ntiburi izole burafisa abo gushigikiye kuko nta resolution imwe muri abo nirengana muri Nations Unies uyivuza uburusiya no bavuga bateka Burundi buri kwiye ahubwo namahoro yaragarutse ngo bako mu byereke by'imigenderanire sibwonyene buriko urabona ko buriko buriyinjira muri ibi bihugu byo muri Aziya n'ahandi za Indonesia kera abasora baje mu Faransa ubaza kwiga mu Bushinwa byereke bya karere naho kutumvikana n'u Rwanda nibaza ko ari ibintu byumvikana kurabona abantu bagize bahungabanije ubutegetsi bajyaze gusenya ubutegetsi bari mu Rwanda niyo bahungi ibyo rero birumvikana ko nta muntu yo kubikira umwanzi muheze ngo mukundane igihe iyo ngorane itaratorerwa umuti byo niko bimeze
mu minsi heze habaye imitahe yasohorewe abahoze arabasirikare bakuru bakuru mu cyahoze twitwa Fab bamwe barafungwa ikibazo ukibona gute nk'umusesanguzi
bwa hari kintu umuntu yita muri politique atante sociale ibi leta yagize by'umwitahe yo gufata abagandaguye nyine cyo barupedandadaye harabarundi sinzi bari babirindiriye baguma bidoga ahubwo rero murarabana neza ko atari kintu gica kigwiza n'amajwi kuba ari ku butegetsi uti koki ugiye kuraba uvuze ngo warusha yaravuganiwe ko tuba twibagiye ku rupfu rwa rero rwatumye abantu bafata inkoho bakaja mu ishamba hanyuma ugiye kubiraba neza muri Arusha nta kuntu rupfu rw'umukuru w'igihugu mu bisanzwe goja muri bwa butungane bunywanisha abantu n'ukuri bantunge tucumvikanire ko Mekyo Ndadaye yapfuye hari igisirikare gikora hari ubutungane bukora hari inzego ziwe zatembagajwe nta ntambara yariho bisigura yuko ntibigoye kumenya ababigize umukuru w'ibiro bihukuru by'intwara miheto yarazwe cegera ciwe yarazwe uwatwara gendarmerie yarazwe inama zabereye mu biro bikuru by'intwara miheto abari bayirimwo barazwe uwo bagira bashyiraho nk'umukuru w'igihugu ngeze aracariho urumva ivyo nibishobora kuba byoja mu butungane bunywanije wamaze uti kuki babigize uyu munsi nivyo abarundi benshi bakunda kwibaza buryo ugiye kora muri politique umuntu araba agashyira ku munzani uyu munsi mfise ingufu zingana iki ejo nse zingana iki nibaza ko ababo bari ku butegetsi babonye ingufu bafise basangwa uyu munsi icyo gikorwa cyo gukorwa nkumburi ya 2010 bari kugikora 2008 bari kugikora mugo barabona yuko ingufu bari bafite icyo gihe zitari bwabahe uburenganzira bwo kubikora iri babonye ingufu bafise uyu munsi bavuga bati turavyizo dufise ubu two bikora bacha barabikora nuko politiki meze sivyi Burundi gusa nuko bimeze
Padre Deze yamuremye murakoze kuri igano muhayijwe rya Amerika.
Murakoze cyane Rwanda Roje.
Eroje tugushimire nawe kuri iyi nkuru waduteguriye aho waganiraga na Padre Desire yamuremye asigura zimwe mu mvo zateye ingorane za politiki Burundi burimo muri iki gihe ndetse n'ingaruka zazo hamwe n'ubumano hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu bituranye n'amashyira hamwe mpuzamakungu.
Amakuru twashikirije twabwiye ko mu gihugu cya Somalia abantu batanu bishwe abandi barenga 9 bagakomereka uyu munsi ku wa 4 nyuma yaho ikibombe giturikiye iruhande iburiro buri hafi ingoro ya perezida ku murwa mukuru Mogadisho mu baguye hamwe n'abakomerekeye mu cyo gitero harimo abajeje umutekano hamwe na nyine ubwo buriro bwabereye ko cyo gitero nyine ubwo buriro yabwiye ijwi rya Amerika ko icyo kibombe caturikiye mu modoka yari hagaritswe kwibarabara twabwiye kandi ko mu gihe cya Kenya ingingo yo kugarariza akazi yafashwe n'abakozi bakora ku kibanza cy'indege gikuru uyu munsi ku wa 4 yabandanije ku munsi ugira kabiri yamara ikompanyi y'indege ikomeye y'u cya Kenya yatangaje kwibikorwa byayo byasubiye kurangurwa nk'uko bisanzwe abakiri bato bari mu bikorwa basabwa n'igihugu hamwe n'abasirikare nibo bariko bararangura imirimo yo gusuzuma umutekano no kuraba urujanuruza rw'abantu inyuma yaho abakozi bakora ku kibanza cy'indege batanguriye kugira nyerekano hamwe no kugaragaza akazi ejo ku munsi wa gatatu. Twabwiye kandi ko mu gihugu cya Nigeria sentare uyu munsi ku wa gatatu yahaye umurwi w'igihugu jejwe amatora iteko ryo guha uburenganzira umugambwe utavuga rumwe na leta bwo gusuzuma ibikoresho n'inzandiko bijanye n'ayo matora yabaye mu kwezi guheze, amatora yatsinzwe na Perezida Muhammadu Buhari.
Ngushimire cyane Frederic Nkundikije kuri aya makuru hutugezeho. Nshimira kandi n'abadukurikiye muri iyi minota 30 yose ishize. Mbashimira byimaze yo kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ku buhanga bw'ibyuma hari Kelly Nashwan yarafatanije na Fasil Gebehu, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Nongere mbashimire kandi mbatumira mu bindi biganiro bya radio yanyu. Mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hose, kandi nifuriza abagore, abategarugori, abakenyezi ndetse n'abigeme, abakobwa aho muri hose, umwaka munsi mwiza wahariwe abari n'abategarugori.